Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatandatu n'igenekezo rya 17 Nyandagaro umwaka wa 2024 tuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira Radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye akaba ari ryasango ry'amakuru mu Kirundi n'akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Urunani ruhurikiyemwo bamenyesha makuru ibejeje washimye ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurikura amenyesha makuru Florian Irangabiye yaramaze imyaka 2 mu munyororo Alexandre Niyunge ko arongo yibeje arashimye iyo ngingo ariko akibutsa ko hari n'ubundi mumenyesha makuru Sandra Muhoza nawe nyina kiri mu buroko kandi atacu ari karazira. Urunani CBDDH nabwo nyine rurashima iyo ngingo ariko rukabona ko akenewe urwego rukomeye rwoza gukingira abahanira agateka kazi na muntu mu Burundi. Muraza kubyumva murano makuru nayo mu kiganiro ku isoko uno munsi tuzahugaruka kwishyirwaho ry'imirwi ijoro amatora ku rwego rw'amakomine sesi irindiwe n'imigambwe aho yose zaba ko yose rukirwa saya gusa twabateguriye n'ayandi mukanya nido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Urunani rw'abamenyesha makuru ibejeje washima ingingo y'umukuru w'igihugu kurekura umumenyesha makuru Florian Irangabiye akorera radio igicaniro agasubira kwidegembya agasubira mu muryango w'inyuma y'imyaka 2 ari mu ibohero. Florian Irangabiye mu mwaka w'2023 yari yaciriwe imyaka 10 y'umunyororo yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu ico gihano cavuye cemezwa na sentare yiyungururuzo naho amashirahamwe atandukanye ahurikiyemo abamenyesha makuru co kimwe n'amashirahamwe ahanira agateka kazi na muntu atahengeshanya gusemerera avuga ko umenyesha makuru ariko ararenganywa. Alexandre Niyunge ko arongoye beje avuga ko iyo ngingo ari nziza ariko akaba ateye umuti muhagaze nuko hari uwundi umenyesha makuru Sandra Muhoza ari mu ibohero aho arindiriye gucibwa urubanza. Urunani rw'abamenyesha makuru ibeje rumenyesha kandi ko ruteye umuti muhagaze n'iterabwoba n'ihoterwa bikorerwa abamenyesha makuru uko bukeye uko bwije kandi atakindi bariko bazira atari umwuga wabo. Ibeje isaba leta kunagura imigenderanire n'ibimenyesha makuru mu gucira imbere ubwigenge bwo kumenyesha makuru nk'uko umukuru w'igihugu yabyemeye. Tokiri mu bijanye n'irekurwa rya Florian Irangabiye ngo harakwiye urwego rufise ingufu zikwiye zo gukingira abahanira agateka kazi na muntu na kamu gategwa n'urunani rw'abarundi bahanira agateka kazi na muntu CBDDH rukaba rwabivuze mu itangazo rwasohoye mu gukeza irekurwa ry'umumenyesha makuru Florian Irangabiye ryasohowe ibohero kuva kuri uyu wa gatanu ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu Bertrand Ngendakuriyo. Umuvugizi w'urwo runani akizera ko iyo ngingo itafashwe kugira ngo bayikoreshe mu kurondera inyungu ku bafitaniye imigenderanire n'u Burundi. Bertrand Ngendakuriyo tumutege yompi.
Urunani rw'abarundi bahanira agateka kazi na muntu CBDH mu funyapfunyo rurashima ingingo yo kurekura umumenyesha makuru Florian Irangabiye yerekurwa ryiwe biciye mu kigongwe cy'umukuru w'igihugu rije inyuma novuga y'ipfungwa ryiwe ryari rigiye gukwiza hafi imyaka 2 ipfungwa mu runani CBDH twamye twiyamiriza tuvuga yuko atashingiro ryari rifise. Muri iyo ngingo rero tubonamo ikimenyetso gitanga icyizere novuga kuri kazoza keza kajanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi na cyane cyane mu bijanye no kumenyesha makuru. Ariko rero naho biruko turaje ushinga kandi n'abandi baharanira agateka kazi na muntu bagifunzwe ku karenganyo ahantu uvuga nka Emilienne Sibomana yahoze ari umunyamabanga ku ishure ry'imyuga Kristelwa ryo ku Mushasha akivundiye mu munyororo kandi yarejejwe n'ubutungane cyo kimwe n'undi menyesha makuru umukenyezi Sandra Muhoza. Urunani CBDDH rusaba rero umukuru w'igihugu kubandanya muri iyo nzira akarekura abantu bose bafunzwe hadakurikijwe amategeko muri kino gihe. Turizera kandi ko irekurwa rya Florian Irangabiye atari umukenyuro w'ubutegetsi kugira bushike ku byo bushaka mu bijanye na cyane cyane no gufashanya n'andi makungu. Murunani tubona ko hakwiye gushirwaho icyo no kwita urwego rufise ingufu rwo gukingirana cyane cyane abarenga agateka kazi na muntu kuko abantu ntibakwiye gukoreshwa nk'ikiguzi mu rukino rwa politiki. Muguhera hiza rero muri itangazo twasohoye urunari CBDH rubona ko intwaro rusangi mu gihugu itazoshoboka mu gihe abanyagihugu bose harimo n'abaharanira gatoya kazi na muntu badashobora kwishyira bakizana uburenganzira bwabo bwose.
Inzamba
numwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro ku isoko no mutugaruka kwishyirwaho igimigwi y'amatora mu makomine sesi imigwi irindiriwe cyane n'imigambo yagumye isaba ko yose yoserukirwa bihagije ku isoko mu gishikizwa na Petero Gahungu.
Ku isoko ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Muri iki gihe u Burundi buriko buritegurira amatora azoba mu mwaka w'2025, imigwi izohagararira amatora ku rwego rw'intara bita CEPI iratungwa gatoke n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta kuba yakozwe hatisunzwe ko imigwi yose iserukiwe. Abo banyepolitiki bakaba bahanze amaso ishyirwaho ry'imigwi ku rwego rwa komine sesi, niho hasigaye icizere ko kumbure hoho abazoshobora guserukirwa kugira amatora ashobore gutanga icizere. Mu kigabane ku isoko cy'uyu munsi muraza gukurikirana bamwe mu banyepolitiki banegura uko kudaserukirwa, mwumve n'impanuro zitangwa n'urwego rw'amashengero mu Burundi CNEB mu gishikirizwa na Jean Pierre Gahungu Kaze. Abarongoye imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bizera ko amakosa bakorewe mu ishyirwaho ry'imigwi ijejwe gutunganya amatora mu ntara azo kusurwa mu gushyiraho imigwi ijejwe amatora mu bakomine. Umugambwe Ibrona uvuga ko utaronkejwe abawuserukira ku bitigiri bari basabye mu ntara usaba ko ibyabaye ku masepi bitosubira ku masesi nk'uko bisabwa na Ernest Nahimana umuvugizi w'uwo mugambwe.
Mugambo wadasaga nipona warashimishijwe nuko ibikorwa byo kwitegurira amatora biriko bigenda neza, ndetse izo nzego zikaba zatanguye kujaho naho tumana kuzarasa n'ibiriko biracegwa, ariko turashima ko byagiyeho. Hanyuma umugambo wadasaga nipona waratanze abo wifuza ko buja muri iyo migwi mu ntara zitandukanye, twarashoboye kuronka umwe ku ntara naho gurugira tuvuga tuti twari kuronka gusumba abo ariko twararose. Bidasigura yuko twebwe naho tuvuga ko twaronse kuri urwo rugero twari twifuza ko rusumbiza gatoya, hariho n'imigambwe yidoga kwitagiyemo. Ibyo rero tukabona yuko byari bikwiye kutabikosorwa muri ibyishyirwaho zoba bajejwe amatora mu makomine, kugira ngo iyo migambwe itari yaronse mu ntara ishobore kuronka, kugira ngo amatora tuyajemo twese tuyiyumvamwo kumwe kandi tubona ko aya twese. Ibi tubona ko mu ntara bitagenze neza zokosorwa mu isigwaho z'izo nzego mu makomine.
Nayo umugambwe ko debu utinya ko amatora azohagarikirwa n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi hamwe na bamwe mu bari mu migambwe isanzwe yegereye CNDD FDD. Kifa nibizi arongoye uyu mugambwe yibutsa ko kubwira amatora abe ayizewe bivana n'uko iyo migwi iba yigenjeje mu guhagarikira amatora.
Imigwi itegura amatora ubundi imeze nk'umuhagarikizi uwo nawe yategerezwa kuba ahumuriza bose ku byerekeye imigwi y'amatora, nta kundi zogenda nuko abaja mu matora bose boba bari muri iyo migwi. Hari abiyumvira yuko iyo migwi ikwiye kugirwa cyane n'imigambwe iri mu nzego z'igihugu mbere y'abandi bakimbira yuko igikura ari uko amoko yose yoserukirwa, ariko ndabibutse yuko imigambwe ubu iri mu nzego z'igihugu yose isanze icuditse n'uri ku butegetsi, kandi noneho si n'amoko azoza guhiganwa ariko azoza guhiganwa imigambwe. Ni byiza yuko rero muri iyo migwi bashiramwo umugambwe uri ku butegetsi kumbere niyo bicuditse, ariko kandi bagashiramwo n'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, kugira ngo ibizova mu matora bizobe bishobora kwemegwa na bose kumbura tampari zifatiye ko imigwi yayiteguye yayateguye ari hengamiye ku ruhande rumwe twarabonye uko ako kama batakumvise mu bushahose ni n'ubushaho ya migwi sepi ariko twibutse yuko amatora ari ikintu gikomeye mu za by'igihugu twibaza yuko ari byiza ko amatora yoba akizerwa na bose ikamera n'ibyo yavuye mu bimaze gushikirizwa abarundi bakaguma baterekanye kandi bizeye inzego zayavuyemwo hamwe rero boshishikara bica amatwi ingaruka bizishobora kuba nyinshi inzego z'igihugu zishobora kutizerwa zazubemo aya matora n'abarundi ikamera nta n'ubuzi yuko tutava dusanga bavuga bati n'ibyavuye matora turabyanze cyo gituma rero duhanura tuvuga duti nibagerageze mu gitegura amatora imigwi ikiyemo bose imigwi humuriza bose
imyidogo y'abarongoye imigambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi irafise ishingiro kuko mu gihe yo bideserukiwe birumvikana ko itokwizera ko amatora yagenze neza urwego rw'amashengero mu Burundi Seneb rusigura ko gushiramo abaserukira imigwi itandukanye ari byo bizotuma hataba ukwinuba ibivuye mu matora Sylvestre Bizimana umunyamabanga mukuru wa Seneb ahanura Seni n'amasepi gushira muri iyo migwi abaserukira impande zitandukanye
kimigambwe kwidoga ni ibintu byumvikana kandi bitahuritse umugambwe wose uburondera intsinzi kandi usanga batababizerana baguma bikekana bavuga bate ko atamuntu wanje arimwo ngo abisuzume ntibizohava bigenda neza twe nk'amashengero twifuza ko twoba turimwo kugira ngo tubibone ariko kandi twebwe naho tutaba tutari muri uwo mugwi turafise ahandi tubirabira kuko tuzoba dufise abagenda kuraba ingene amatora yagenze amatwarungitse umwaka ku mwaka abantu bagenda gucungera amatora bakaraba ingene byagenze ku biro byose by'amatora haba hariho abantu kaduha raporo tukamenya ingene byagenze je nkavuga nti rero igihambaye nuko nabo basizeho bo bikora neza abarongoye imigwi twobita ko ari nk'abahagarikizi baba bameze nk'abahagarikizi haba mu makomine no mu ntara no ku rwego rw'igihugu umuhagarikizi mwiza rero ntahengamira aha cyangwa ngo ahengamire hariya mu yindi migwi bagiye gushyiraho ko bozogerageza bagashyiramwo abantu bose bagashiramwo niyo migambwe ikaba irimwo bakagerageza igaserukirwa bagashiramwo amashirahamwe y'abikorera twabo mbere n'abavuye mu mashengero n'amadini ku neza y'abarundi bose
umuvugizi wa Seni François Bizimana avuga ko igihe cyo kugira icyo bahinduye ku byabaye mu gushiraho amasepi byarenganye kuko amategeko avuga ko babisaba mu minsi itatu nayo ikaba yarabarenganye agasaba abo banyepolitiki kurindira ishyirwaho ry'imigwi ku rwego rwa komine
na twebwe turi mu mugwi Seni twarahiye kuzokubaha ibiri mu ibwirizwa shingi no mu yandi mabwirizwa y'igihugu muri ayo mabwirizwa rero y'igihugu hariho ibyirizwa rihinganiza amatora mu Burundi bitegekanya neza ubufisa karigenge muhogo ingene yitura mu biseni yiyumvira ko bamurenganije ingene ashobora kurenganurwa aho naho baravuga yuko mu minsi itatu umaze kumenyeshwa urubanza yuko ari ushobora kwitura mu biseni bakagutunganiriza iyo minsi itatu yararenganye naho bo bizana n'ivyo kwaki abo rero bagize iyo migwi ku rwego rw'intara bwa mbere tuzonda tubaye inyigisho hanyuma hari ikiringo gitegekanijwe ko bazoca bakoresha amanama abahuza n'abegwa n'ivy'amatora ku rwego rw'intara hanyuma bazoca baganira bavugane ingene hazoca hashigwaho imigwi ijejwe amatora ku rwego rwa komine no kuvuga uyu munsi sino kubwira ngo bizoba ari ibi kandi abazoganira nabo begwa n'ivyo amatora kugira hashigwe mu iyo migwi bataratangura ikivi cyabo kandi aribo bategerezwa kubikora
itariki y'ishyirwaho ry'iyo migwi y'amatora ku rwego rw'amakomine ikaba itaramenyeshwa nino ngaha duciye dusozerera kino kiganiro mwakoze mwebwe mwese abariko baradukurikira Pia Gahungu nariko ndakibashikiriza ndabikibanuye na ubutaha
cari kiganiro ku isoko.
Pierre Gahungu arakenuye imbere gusozera ano makuru dukurikira ibyanditswe n'ibimenyesha makuru bitandukanye ku Burundi mushikizwa na Edi Claude Nini Nahazwa.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Dabaye ikaze mwese mwana makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ndondwi kuri Radio Inzamba gateka kawe. Duhere ku kinyamakuru iwacu canditse ku ngingo y'umushikiranganje w'amagara y'abantu yafashe yo kubuza gusubira kwemerera amazu adandaza imiti hamwe n'amashure yigisha iby'ubuganga. Imvo ngo nukugira bagarukire igisata c'amagara y'abantu naho gihanzwe n'ingorane nyinshi harimwo iduga ry'ibiciro barumenye icuruzwa ry'imiti bidakurikije amategeko canke imiti yatayigihe. Abivuza n'abacuruza imiti ngo ntibasiba gushira ahabona ingorane zihanze ico gisata. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikizaruhonya nganda sida buremeza ko hariho benshi mubikorera utwabo mu gisata kijanye n'amagara y'abantu bakora ibinyuranye n'amategeko ngo bubaka aho babonye uko bishakiye urudandaza rw'amagendo kutubahiriza amategeko ibiciro by'imiti byaduze ukutishurira ku gihe abatanga ibikoresho biva hanze kubera kubura amafaranga y'agaciro n'ibindi. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru tebandanye na Burundi Eco. Icyo kimenyesha makuru cyanika kuri rusansuma rw'abantu n'ibintu rwatanguye kuri wa gatanu uheze igerekezo rya 16 z'uku kwezi uno mwaka. Umushikiranganji wa mbere Gervasi Ndirakubucasa abajejwe intwaro ku nzego zo hasi gukurikirana ingene ibikorwa bigenda kugira ngo ntihagire ababesha. Asaba kandi bakava amahanga basanzwe bafise indangamuntu z'u Burundi kutabesha ngo n'abarundi. Muri urwo rusansuma ruzohera ku igenekezo rya 9 mu kwezi kw'icenda uno mwaka nyene azosansumwa abantu uburaro hamwe n'ibijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ruzotwara amafaranga y'amarundi miliyadi 25 kwari kuba mu mwaka w'2022 rukaba rutabaye kubera imbibe nshasha z'uburere bw'intwaro butari bwajeho. Nayo abepefo canditse ku mugambi Padane wiyemeje kugarukira isuku masoko. Uwo mugambi ukorera mu ntara indwi zo mu Burundi urarajwe ishinga no kubona mu masoko atandukanye atagira isuku kubera kubura ubwiherero, amabombo yo gukarabiramo, ibidandazwa biribwa bitagirirwa isuku nk'ivyamwa, imboga n'ibindi. Jide Sagu yarongo uyu mugambi yavuga ko mu gihe ibidandazwa vy'ibifungurwa vyogirirwa isuku vyoshobora guhiganwa ku masoko mpuzamakungu. Mbere yo gusozera amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ntundu ya Swiss Media canditse ku ngingo y'umukuru w'igihugu itegeka irekugwa y'umenyesha makuru Florian Irangabiye. Iyo ngingo ikaba yafashwe ku igenekezo rya 14 kuno kwezi kwa munani. Bamwe mu banezerejwe n'iyo ngingo harimwo Sadibu Marongo arongoye igisata c'Afrika mu ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe SF, avuga ko binezereye kuko iryo shirahamwe ritigeze rihagarika gusaba ko abamenyesha makuru n'abaharanira agateka ka muntu bari mu mvuto borekugwa. Amagara ya leta y'u Burundi kubahiriza umwuga wo kumenyesha makuru na Sandra Muhoza uno umenyesha makuru apfunzwe akarekugwa. Aha rero niho tugarukije amakuru yanditswe n'umenyesha makuru muri ndwi hari kumwe na Edi Claude Nahazwe. Mugire ibihe byiza aho muherereye hose naho ubutaha kwa gatandatu za.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Edi Claude Nahazwe arakenuye nino ngaha nyene dukiye tusozera amakuru twabateguriye kuri uyu wa gatandatu. Nshimire mwe mwese mwarimu yateze yompi, nshimire n'abagenzanje bakoze ibishoboka byose ngo aboneke nk'uko muyumvise. Bofisi niyongere nako ndabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.